hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda. Mwiriweneza mwese nshuti duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Murundi twumvikanye ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibitangazamakuru mu Burundi sense rwaronse umuyobozi mushasha.
Aba nifuje yuko n'abamenyesha makuru tuza tukaja hamwe twese tukakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo ubereye.
Uyu ni Ambassadeur Vestine Nahimana yatowe kuyobora urwego CNC. Ukraine kigiye gukura ingabo n'ibikoresho byacu mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Afrika no mu bihugu bya Buraya kugira ngo byongere ingufu mu gihugu muri iki gihe cyatewe n'Urusiya. Muri Nigeria abantu bitwaje ibirwanisho bishe abajejwe gucungira umutekano 19 barimo abasirikare 13 mu ngwano yabereye muri leta ya Kebbi mu buraruko bushira userko bw'igihugu. Aya makuru hamwe n'ayandi yose twabateguriye ntimutangwe ni mukanya. Ukraine kigiye gukura ingabo n'ibikoresho byacu mu butumwa bw'amahoro bwa ONU muri Afrika no mu bihugu bya Buraya kugira ngo byongere inguvu mu gihugu muri iki gihe Uburusiya bwagiteye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Ingabo z'Uburusiya zateye Ukraine mu byumweru hafi bibiri bishize zirarasa zitera amabombe kandi zifata imijyi yayo, byatumye abantu miliyoni zirenga ebyiri biganjemo abagore n'abana bahunga. Ibitangazamakuru byo muri Ukraine byatangaje ko Perezida Volodymyr Zelensky yasinye iteka ejo kwa kabiri ahamagarira ingabo zose z'amahoro kugaruka mu gihugu gufasha mu ntambara iwabo. Ukraine yatanze abasirikare bagera muri 300, abofisiye mu gipolisi n'abakozi 6 mu butumwa bwa ONU. Kugeza ubu aho Ukraine yatanze inkunga itubutse ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mutwe w'ingabo z'amahoro MONUSCO. Aha harimo kajugujugu 8 n'itsinda ry'abantu 250 b'inzobere mu by'indege nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa MONUSCO. Ukraine yanatanze abofisiye mu gipolisi babarirwa muri 40 hamwe n'abandi bakozi mu butumwa bwa ONU muri Mali, muri Sudani y'Epfo, muri Sudani, muri Repubulika ya Chypre no muri Kosovo nk'uko bigaragara ku rubuga rwa ONU. MONUSCO yohereje abasirikare bagera mu 12,000 ahanini mu gice cy'uburasirazuba bwa Congo gikize ku mabuye y'agaciro, aho imitwe y'abarwanyi ibarirwa muri 40 imaranira kugenzura ubwo butaka n'umutungo wabwo. MONUSCO yavuze ko kajugujugu za Ukraine ziri mu mijyi yo mu burasirazuba bwa Congo, Goma, Bunia, Bukavu na Beni.
Urakoze Eugene. Muri Nigeria abantu bitwaje ibirwanisho bishe abashinzwe umutekano 19 barimo abasirikare 13 mu ngwano yabereye muri leta ya Kebbi mu buraruko bushira userko bw'igihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Iyo mirwano yabaye kuwa kabiri mu rusisiro rw'ahitwa Kanya mu karere ka Danko Basagu haciye umunsi umwe gusa bamwe mu baturage bishyize hamwe kwirindira umutekano bishwe. Agatsiko k'inkozi zibi bikisha abaturage 57 bari bishyize hamwe kugira ngo birwaneho hafi y'ahitwa Sakaba. Ayo mabandi yagabye igitero ku rusisiro rwa Kanya ahangana n'abasirikare n'abapolisi mu gihe cy'amasaha 3 mu mirwano ikomeye nk'uko bitangazwa n'abahatuye babibonye. Amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria n'ibice byo muri icyo gihugu rwagati bimaze imyaka byaribasiwe n'amatsinda y'inkozi z'ibibi zitera insisiro z'abaturage zigasahura zigashimuta inka ndetse zikanatwara bunyago abaturage zigamije gusaba incungu y'amafaranga. Muri iyi minsi kuva abasirikare batangiriye guhanganira n'iyi mitwe y'abagizi ba nabi babamenesha aho bacumbitse ibitero nk'ibi byariyongereye.
Tugushimire Jeffrey. Muri Korea y'Epfo amatora hagati y'abakandida bagwanira umwanya umukuru w'igihugu yarangiye uyu munsi. Bigaragara ko abanyapolitike bitoje baryana isata urenge mu majwi y'abaturage batoye. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na Jeffrey Mutagoma.
Itora ryarangiye saa moya n'igice z'umugoroba hamwe na hamwe ku biro by'itora. Bigaragara ko umukandida Yoon Suk-yeol wahoze ari umushinjacyaha na Lee Jae-myung wahoze ari guverineri w'intara baryana isata burenge. Barahatanira gusimbura Perezida Moon Jae-in ucyuye igihe kuko itegeko nshinga ry'igihugu ritamwemerera kongera kwiyamamariza manda ya kabiri imara imyaka 5. uzatsinda amatora ni uzayobora iki gihugu kiza ku mwanya wa 10 mu bifite ubukungu bukomeye ku isi kikaza ku mwanya wa 4 ku mugabane wa Aziya. Muri ibi bihe hakomeje kugaragara kutavuga rumwe ku batuye isi n'ibibazo bikomeye by'ubukungu. Korea y'Epfo ihanganye n'ikibazo cy'ibiciro by'amazu byiyongera ku rugero rutangaje, ibura ry'akazi mu rubyiruko n'izahara ry'ubukungu ryatewe n'ikiza cya COVID-19. Impaka kuri izi ngingo zombi zagaragaye cyane mu gihe cyo kwiyamamaza, aba bakandida bombi basarikana mu magambo ku buryo butari bwabeho mu mateka y'icyo gihugu. Aya matora abaye mu gihe Korea y'Epfo yibasiwe n'ikiza cya COVID-19 yo mu bwoko bwa Omicron. Kuri uyu wa gatatu, inzego z'igihugu zikaba zatangaje ko umubare w'abanduye ugeze ku 340,000.
Murakoze bagenzi bacu badushikije hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangure mu Burundi. Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibitangazamakuru mu Burundi sense rwaronse umunyobozi mushasha n'umufaso ni Vestine Nahimana. Turi kumwe rero na mugenzi wacu Pierre Cavera, niyo nkuru yakurikiranye ayo makuru atubwire mu ncamake izatangajwe n'uyu mutegetsi. Clavera, niyo nkuru muraho murakomeye?
Yego, amara neza.
Biri kugenda neza gaho?
Yego, ni sawa.
Ego tugarutse kuri iyo nkuru rero, urwego sense rwafite umuyobozi mushasha mufaso Investine na Himana ambassadeur. Mutubwire mu majambo make ibintu ashobora kuba yatangaje igihe yafata icyese amabanga ajejwe.
Urakoze cyane. Umufaso ni Investine na Himana niho ko amaze kuvuga n'uwo yatorwa ngo atware urwego ushyirishyire rero gucungira ibindi bimenyeshamakuru bikora mu Burundi. Akaba rero yari umukandida umwe rukumbi, nta wundi bahiganwa, yari wenyine. Yarose amajwi 12 kuri 12 batoye bagize urwego nshingwantwaro rw'urwego serivisi bose akaba yatowe ku majwi 12 kuri 12 100%. Amaze gutorwa rero yashimiye abamutoye, hamacavuga yuko ikimuzanye wewe ari ugusubira kugarukana icuka cyiza hagati ya leta n'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru n'amaradiyo n'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu. Yavuze mu majambo yiwe avuga ati, turazi neza yuko ibimenyeshamakuru ari ibikoresho bishobora gukora inabi cyangwa neza. Ati rero jewe ikinzanye no kugira ngo ibimenyeshamakuru byubake aho gusambura, tukaneze yuko nzakorana n'abamenyeshamakuru bose mu gihugu. Tukibutsa yuko mu myaka 12 iheze wa mutegetsi ari mu barenga 6 bamaze gutwara urwo rwego, nabo nyine akaba yarigeze kurutwara mu mwaka 2008 gushika 2010. Nyuma yaho rero yagiye gusohokera u Burundi mu gihugu cy'u Burundi.
Nk'uko mubizi Pierre Cavera, niyo nkuru hariho nk'amaradiyo acugaye harimo Ijwi rya Amerika ikana BBC. Hari ikintu uyu mufasoni yaba yatangaje, ndumva ko yavuze ko azokorana neza n'ibinyamakuru. Hari ikintu yaba yavuze kuri ayo maradiyo ikana yandi yose yaba acugaye?
Icyo kibazo abamenyeshamakuru bakimubajije bamubajije bati, mbega ishuka hagati y'ibimenyeshamakuru na leta mubwiye gufasha kugira ngo kibe neza gute? Banavuga ayo maradiyo yugawe. Nawe yavuze ati, ku byerekeye Ijwi rya Amerika ni radiyo y'Abongereza BBC, ati amadosiye yabo asanzwe ari hano mu biro bya serivisi, ati yo dukorana n'abo ndahasanze tubandanye isemo aho bari barigegeje. Ati ariko amategeko abwirizwa gukurikizwa muri byose, ntiyatumuye neza na neza icyo agiye gukora, ariko yavuze ko n'ayo madosiye ari mu yamurindiriye.
Yoba yagize icyo avuga ku cerekeye nk'ikiringo cyanke igihe azobonanira n'abaserukira ayo maradiyo?
Ntiyabitomoye neza amajambo yiwe, kuko yavuze ko amadosiye y'amaradiyo y'ugaba canke abamenyeshamakuru baba bafise ibindi byaha bitandukanye bagirizwa canke n'amaradiyo y'ugawe atari burundu mu gihugu canke n'ayandi yoba yarasavye kwemererwa. Yavuze ko ayo madosiye azoyakurikirana mu minsi ya vuba yiwe ari ku butegetsi bwa serivisi, ariko ntiyatomoye neza na neza ico agiye gukora, ivyo azogikorera canke abo bazogikorana. Gusa twokwibutsa yuko hari batwara imenyesha makuru canke abaserukira abamenyesha makuru n'abandi bamenyesha makuru ibeji bavuga yuko atakinini kiteze biteze kuri uwo mutegetsi mushasha rufatiye inyereko ka cyacu ifashe igihe yatwara ibyo bimenyesha makuru nako igihe yatwara urwego cyose mu myaka y'2008 2010 yabona ubwo rwego rukavuga ruti icyo yaragiye gukora no kugira ngo abamenyesha makuru basubiye kwiyumva ko araba atari abansi ba leta wakoze inkuru iki cyangwa yanditse atari umwansi w'igihugu na nyarya abamenyesha makuru hafi ijana bahunze igihugu kubera inkureka z'umwaka w'2015.
Pierre Claver niyo nkuru turagushimiye cyane rwose kuri iyo nkuru kandi turizeye ko mu kanya uhava uduha nido yayo urakoze
yego cyane murakoze namba
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo hejuru ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya.
Kabira simuhumuro kamana shofe wenda bana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
nikada
ndiyo bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi ya pa shofe twigende kombo taxi yaje Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
I taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Tugaruke ku nkuru y'iki Burundi, ivyumba vy'amashengesho birateye umutekano muke mu ntara ya Rumonge. Ivyo vyumba vyibonekeza ku mitumba imwe imwe yo mu gisagara ca Rumonge mu ntara ya Rumonge. Abantu baba mu micungararo yahari ivyo vyumba bavuga ko bibabuza mahoro mu gihe baba bakeneye kwiruhukira. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye hifashishijwe amajwi eka abanywanyi bari mu Burundi, tubishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ivyo vyumba vy'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara ca Rumonge birateye umutekano muke. Iyo mitumba irangwa mu vyumba ni nka Kanyenkoko, Gihwanya, Centre Urbain. Abantu baba kuri iyo mitumba baridogera basengera muri ivyo vyumba kubera bababuza kuruhuka, kandi ariko kanya baba baronse ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero.
Kuja mu vyumba vy'amasengesho araraba ahantu azana aje ku rusengero, kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko.
Twebwe ntibituneze abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe kw' abantu bigere mu buzima bubi, bahagezeho umwanya wo kwicara hasi umutwe akugira ngo atungane ukurikirana ukuntu umuntu yobaho.
Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate ingingo zibereye, kuko biri mu bitero umutekano muke aho babaye.
Leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kesi aba arekuwe mu gihugu.
Turasabye leta kugira ngo idukurire habo bantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe, ngira kwirwa biratubabaza kubera izo ngoma zabo birigwako.
Abarongoye iyo mitumba baremera ko ibyo byumba bihari, bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare. Abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira gahengwe kaboneke.
Amaraporo y'ivyo twara yaronse ko nabagabishije ku ivyo vyumba bo biheba abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba bala twemereye ko bategezwa guhava, nimba batarahava komine n'igipolisi ko bo dufasha ivyo bintu bikarandurwa.
Na mustanteri wa komine Rumonge Jeremy Bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganje bw'intware yo hagati nayo utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugarariji akazohanwa hisunzwe amategeko.
Abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba bazwi n'amategeko ku ibyo bikorwa baba bariko barabikorera. Duhanure rero abo bose babikora bariko baratwumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko, ibyo byumba by'amasengesho byose bariko barakora babihagarike. Ejo canke irya Yezu uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranywe n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko.
Iyo ngendoro ariko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwa sengero iriko yibonekeza mu gihe mu minsi heze mu ntara ya Rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya Rumonge. Mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya Rumonge eka no mutundi turere tw'igihugu, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi barihaniza ba mustanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifise mu ruhara.
Turagushimiye Desire kuri inkuru yatunganijwe n'ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo udushikirije. Tubibutse kandi ko muri komo nabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika. Huko mugizi misi mvyumva irushanwa nyafrika ya basketball irabandanya i Dakar muri Senegal. Uyu munsi rero turafise amahirwe kuba turi kumwe na Edi Rwema akurikirana iyo mikino akaba ari ngaha muri studio ijwi rya Amerika. N'ubwa mbere amenyesha makuru y'ijwi rya Amerika bakoraniye muri studio ari babiri kuva haraheze imyaka ibiri. Edi, ikaze
cyane Frederic. Tumaze iminsi tuvugana dukorana amanama ku matelefoni ariko nibwo bwa mbere tubonanye amaso ku maso
haraheze imyaka ibiri.
Ibiri yose ni ibintu umuntu yibazaga ko bidashoboka ariko iki cyorezo cyarabikoze.
Nibyo, reka rero tugaruke ku nkino zikomeye cyane rwose ziko zirahuza ibihugu byo muri Afrika muri basketball. Mu tubwire ubwa mbere na mbere ekipe y'u Rwanda gushika ubu ifashe gute?
Frederic, gusa twibutsa n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bataza gushobora gukurikirana amakuru yacu y'isamoya n'igice kubera ko tuza kuba tubagezaho uyu mukino uza guhuza ekipe y'u Rwanda ya REG iza kuba ikina n'ikipe ya Seydou Legacy Athletic Club yo mu gihugu cya Guinea. Ni mu itsinda rya mbere, itsinda ryiswe Sahara. Iritsinda rikaba rigizwe n'amakipe atandatu ariyo REG yo mu Rwanda iza gukina guhera isaa moya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda. Ni umukino wayo wa kabiri, mu gihe ikipe ya Slack yo muri Guinea uza kuba ari umukino wayo wa gatatu. Muri iritsinda rero harimo amakipe atandatu ariyo REG yo mu Rwanda, Union Sportive Monastirienne yo muri Tunisia, Club Ferroviario do Beira yo muri Mozambique, Seydou Legacy Athletic yo muri Guinea, Dakar University Club yo mu gihugu cya Senegal ndetse na Association Sportive du Sahel yo mu gihugu cya Maroc. Gusa umukino w'ikipe ya REG y'u Rwanda yakinye ku munsi wo ku cyumweru yegukanye intsinzi ku manota 91 kuri 87. Ikipe yatsinze ya Association Sportive du Sahel yo mu gihugu cya Maroc ikaba iri mu makipe akomeye cyane muri rushanwa ndetse ikaba yaranakinye muri sezo ya mbere y'iri rushanwa rya Basketball Africa League ryabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu iyi mikino izakomeza kugeza ku wa kabiri, hanyuma hazakomezwe imikino yo mu itsinda rya kabiri ryiswe Nil izakinirwa mu gihugu cya Cairo, nyuma amakipe ane muri buri tsinda azahurira i Kigali muri kimwe cya kane ndetse n'imikino yari.
Edi, mu kanya gatoya cyane rwose amahirwe ya ekipe REG ku mukino ugira kabiri angarike.
Amahirwe navuga ko ukurikije umukino yakinye wa mbere nibwo bwa mbere ikipe igiye muri aya marushanwa, dore ko ubushize ikipe y'u Rwanda yari ihagarariye u Rwanda muri aya marushanwa ari Patriots. Ariko urebye uburyo bitwaye bakina n'ikipe ikomeye yo muri Maroc, yakinye neza cyane amaset nako amakarita ya mbere atatu yayobowe n'ikipe ya Maroc, ariko nyuma karita ya kane ikipe y'u Rwanda iza kuyitsinda, bivuze ko ifite amahirwe menshi cyane kuba yakomeza ikazakina kimwe cya kabiri cya marushanwa mu gihugu cy'u Rwanda.
Twifurize amahirwe menshi ekipe REG. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ibiganiro rero twabateguriye birabandanya ubunaho n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa ni radio yanyu ijwi rya Amerika. Ikiganiro mutegurirwa kandi mushikirizwa na Jenny Mukanguzi.
Bunga bunga ubuzima. COVID-19 hari byinshi yatumye bigirwaho mu buvuzi. Ubwoko bwayo bwiswe Omicron burimo kugabanuka muri Afurika. Bwa mbere umutima w'ingurube wifashishijwe mu kubona uwo gutera umuntu. Biratanga icyizere ko abantu ibihumbi bari bakeneye iyo nyama y'umubiri. Ibyo ni byo bikubiye muri ikiganiro bunga bunga ubuzima. Ndabaramukije Eugenia Mukankuse mbashimiye kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Icyorezo cya COVID-19 cyadinjije serivisi z'ubuvuzi ku isi hose. Ku rundi ruhande ariko iki cyorezo cyatanze uburyo bwo kugera kuri byinshi muri siyansi n'ubuvuzi. Bimwe mu bintu byagezweho twavuga nk'imiti mishya n'inkingo birimo gukorwa ku muvuduko utarigeze ubaho, uhereye ku buryo bwo kumenya uwahuye n'umurwayi kugera kubwo gucungira hafi ibyorezo no kwita ku barwayi. Iki cyorezo cyanihutishije ikorwa ry'ibikoresho bishya na tekinoloji mu rwego rw'ubuvuzi. Kubonana n'umuganga umuntu ari kure byarivuguruye ku buryo bugaragara kandi byasimbuye za randevu zo kwa muganga. Ubushakashatsi muri Amerika n'ahandi bwerekana ko kwisuzumisha hakoreshejwe uburyo bw'iyakure bigenda neza, bifasha abarwayi kwiyitaho bikanabarinda ibitaro. Inkuru ya Carol Pearson mu ijwi rya Asunta Kabuye.
Ubwo umwana wa Rovetti Metiboba yarwaraga diyare yaganiriye kuri telefone n'umuganga wa hafi y'imuhira iya kuja muri Nigeria mu buryo bwa video. Uburyo bwo kwivuriza ku ikoranabuhanga bwageze no mu bice bibiri by'icyaro byitaruye byo mu karere k'imisozi ya Himalaya mu Buhinde.
Most of the time of the year.
Igihe kinini mu mwaka ibi byaro biba biri mu kato ko kutagendwa kubera urubura rwinshi.
Abarwayi babasha kuvugana n'impuguke zo mu mavuriro asanzwe avura abarwayi bataha nabo muri serivisi z'ubutabazi bwihutirwa ku bitaro byo mu mijyi minini.
Twabashije gukorera isuzuma abarwayi barenga 300,000 muri turiya duce twombi, aho harimo abo muri gahunda y'abivuza bataha, ndetse twanashoboye gutanga serivisi z'ubuvuzi bwihutirwa ku ikoranabuhanga ku barenga 60.
Ibigo bivura ku ikoranabuhanga byagabanyije ibyago by'indwara z'ibyuririzi kuri bamwe mu bana ku rugero rwa 99%. Ubwo bushakashatsi bugaragaza kandi ko ubuvuzi ku ikoranabuhanga bwakuye abana mu byago byo kwandura icyorezo cya COVID-19 n'izindi virusi bashoboraga guhurira nazo hanze y'iwabo. Mu bice by'icyaro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babaswe n'ibiyobyabwenge kenshi ntibitabwaho uko bikwiye. Bene ubuvuzi kandi bwahaye abakozi bo mu mavuriro ubumenyi batari bafite mbere y'icyorezo, cyane cyane mu kuvura abasirikare ba Amerika bafite ibibazo byo mu mutwe.
One of the benefits I think we've learned and we
imwe mu nyungu ntekereza ko twabonye ko icyorezo cyongerera ingufu ubuvuzi butangwa gukoranabuhanga. Gahunda yacu y'ubuvuzi bukoze hifashishijwe ikoranabuhanga ryo gutumanaho n'uburyo bwiza cyane bwo gukorana n'abantu byagera kwisana mitima no gusubiza abantu mu buzima busanzwe, byo bikaba ingenzi cyane ku baganga kuko babasha gukurikirana umurwayi bakamenya uko yitwara mu rugo iwe kurusha ari mu bitaro.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ivuriro rya Cleveland bwagaragaje ko abagabo bumva bisanzuye mu kwivuriza ku ikoranabuhanga kuruta guhura na muganga imbona nkubone.
Uburwayi abagabo bakunda kugira bujyana n'imyaka n'uburwayi busanzwe mufata nk'ibanga bwerekeranye n'imibonano mpuzabitsina itagenda neza cyangwa se ukudakura neza k'ubwungano rw'inkari. Ntekereza rero ko gusuzumwa ku ikoranabuhanga bituma bumva bagira ibibanga.
kwivuriza ku ikoranabuhanga bigabanya bicwa n'uburwayi.
Gutakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'umutima. Ukudakora neza k'urwungano rw'inkari nabwo rukaba ikimenyetso cya mbere cy'indwara ya diyabete cyangwa se indwara yo kudahumeka neza usinziriye. Ubundi burwayi abagabo bashobora kugira buturutse ku mibereho barimo ni ngombwa kubwisuzumisha, dushobora kubafasha kumenya niba nta bundi burwayi bukomeye bafite.
Ubuvuzi bukozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu itumanaho butuma bivuza bitabatwara umwanya munini batari mu mirimo yabo, binagabanya cyangwa se bikavanaho ikiguzi cy'urugendo gishobora kuba gihenze cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Hanyuma kandi ubuvuzi ku ikoranabuhanga bushobora kuvugurura urwego rw'ubuvuzi ku isi yose, bukanagabanya ubukene binyuze mu gukoresha neza igihe no kugabanya ikiguzi serivisi z'ubuvuzi zatwaraga.
Ishuri ry'Amerika ry'ubuvuzi ku ndwara zikunze kuboneka mu bihugu bishyuha ryakoze urukingo rushya rwa COVID-19 rwiswe Corbevax. Rurahendutse. Rwakozwe na muganga Pierre Hotez mu bitaro by'abana bya Leta ya Texas na mugenzi we Professor Maria Elena Botas.
In partnership with Biological E and
ku bufatanye n'ikigo Biological E, Corbevax ni urukingo rwakorewe mu Buhinde. Twashoboye kohereza iryo koranabuhanga ry'uburyo bwo kohereza proteine ya virusi mu mubiri w'umuntu, bikawufasha gukora ubwirinzi bubasha guhangana na virusi igihe uteye. Tuzi ko runatanga ubwirinzi bukomeye mu kurwanya virusi zihinduranyije zo mu bwoko bwa beta na delta. Turimo no kugerageza kuri virusi ya Omicron. Dufata izi proteine za virusi tugatunganya uko zikorwa mu buryo ziba ari nk'ingemwe, nyuma tukazohereza ku nganda nka Biological E, tukanabereka inzira tuzitunganyamo muri laboratwari.
There's no limit to the amount you could scale. You can make billions of
nta mupaka hari w'ingano izo wakora. Ushobora no gukora izibarirwa muri miliyari. Rukoresha ikoranabuhanga rya kera risa n'iryakoreshejwe mu gukora urukingo rw'indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite B. Kandi ibyo ni ingenzi kuko urwo rukingo rukorerwa imbere mu bihugu byinshi n'ibihugu bikennye birazikora. No mu bihugu nk'Ubuhinde, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Brazil n'ahandi. Ku buryo mu gihe ushaka gukora urukingo imbere mu gihugu ari ryo koranabuhanga ryagufasha. Natwe niryo twakoze. Tumaze kohereza ikoranabuhanga nta mananiza n'amabwiriza akomeye dushyizeho, kandi turakorana kugeza ubu n'ibihugu bine mu bizakora izo nkingo biri mu Buhinde, Indonesia, Bangladesh na Botswana. Turateganya ko aziyongeraho ibindi bishobora kuzava muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara. BioE ni rumwe mu nganda zikataje cyane mu Buhinde, ubu bamaze gukora inkingo zigera kuri miliyoni 150, biteguye gusohora kandi bafite ubushobozi bwo gukora izigera kuri miliyari. Iyo kandi ubu ni intangiriro. Intego iri hejuru kuko tugomba gutanga inkingo zigera kuri miliyari 9 mu bihugu bikennye n'ibifite amikoro aciriritse ku isi hose. Muri rusange tugomba gutanga miliyari 20. Ndakeka tugiye kubigeraho binyuze no mu zindi nkingo n'irindi koranabuhanga.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo wari ugejejwe kure n'uburwayi bw'umutima yahawe umutima wakozwe hifashishijwe uw'ingurube. Bwari ubwa mbere ku isi umuntu abagwa muri ubwo buryo. Timu Ishimwe.
Uyu mugabo w'Umunyamerika niwe muntu wa mbere ku isi ukorewe ibago ry'umutima nk'iryo, agaterwamo uw'ingurube yahinduriwe uturemangingo remezo. Ryakorewe muri kaminuza ya Maryland, ishuri ryayo ryigisha ubuganga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana David Bennett w'imyaka 57 yari afite uburwayi bukomeye bw'umutima bwari bugeze ku rwego rwo kumuhitana, ndetse uko guterwamo uw'ingurube cyari cyo kizere cya nyuma asigaranye cyo kumurokora. Iryo bagwa ribaye irya mbere ryerekanye ko shoboka gutera umutima w'ingurube mu muntu.
He's awake. He is recovering and speaking to his caregivers.
Nta na rimwe twari twagakoze ibi mu muntu, kandi ndibwira ko twebwe twamuhaye amahitamo aboneye kurusha yari gutangwa no gukomeza ubuvuzi bwe. Gusa niba azabaho umunsi umwe, icyumweru, umwaka, ibyo simbizi.
Ingurube zimaze igihe kinini zikorwaho ubushakashatsi nk'izishobora kuba isoko y'ingingo z'umubiri ziterwa mu bantu kubera imisusire y'ingingo z'imibiri yazo ijya gusa nk'iy'iz'abantu.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro na Nadia Taha badufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Etienne Karekezi niwe yarabihagarariye. Turashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkunikije. Mugire amahoro, umugoroba mwiza mwese.